Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nchuti na mwe bakunzi baradio Nzamba gateka kawe ni kaze makuru yo kuri igenekezo rya 2008 ntwarano mwaka 2022 amakuru twabateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imyidogo ni myinshi mu banyororo wo mu bihorero rikuru rya Gitega imvo nuko bamaze indwi yose bataronswa imfungurwa zipfuye imyumbati bakavuga ko ubu bafungura inica n'ikize muraza kubikurikira mu kanya abafise amatongo nabo bari idogera igisata kijejwe kwandika amatongo arico titre foncier bakavuga ko bashobora kumara amezi atatu barindiriye ko ayo matongo yandikwa bagahebura itunganywa ribi gico gisata akaba ariyo ntandaro nayo ingingo yerutse gufatwa na leta y'u Burundi ibuza amapikipiki amakinga n'amatukutuku gushika mu gisagara ca Bujumbura bizokwegera amacakubiri mu Burundi byarayishikirijwe n'umwungere wa diyoseze ya Bujumbura Gervasi bashimira ubusa nkuko muza kubikurikira mu kanya ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turasubiye kubashimira mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe ana makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano muke kuri iyi nkuru iciye ku masonga. Umuntu w'umugabo yarishwe ku mugoroba kuri uyu wa Mungu ku mutumba wa Nyakivumu muri komine n'intara ya Cankuzo. Claude Ndayahande w'imyaka 29 yatowe ikiziga ku mugoroba w'ijoro nk'isaha imwe boneka ko yatemaguwe umupanga mu mutwe. Uwo yishwe asanzwe ava ku mutumba wa Mutetero ni muri komine ya Cankuzo. Abarongozi bo mu ntwaro baremeza ayo makuru bakavuga ko amatohoza yamaze gutangura abantu batatu bakekwa muri ubwo bwicanyi bakaba bafashwe ku mvo z'amatohoza. Tuandanize amakuru twabateguriye mu ntara ya Gitega abanyororo mu bihorero rikuru rya Gitega baramaze indwi bataronswa igifungurwa c'ubugari bw'imyumbati ibyo bica bituma bafungura ibiharage gusa navyo bavuga yuko ari ntica ntikize basaba abarongoye iryo bohero hamwe n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero kubaronsa ibifungurwa nk'uko byahora n'inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Abanyororo bo mu ibohero rikuru rya Gitega bavuga ko amazi ndwi yose batwitse wavubi ku munsi baronswa igikombe kimwe cy'ibiharage gusa. Igikombe kimwe cy'ibiharage bihiye gihabwa umunyororo umwe akagifungura system no mu ijoro. Ibyo biharage byahora byunganirwa n'ifu y'imyumbati baheza bagacumbamwo ubugari mu ndwi ihede yose. Kuva itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kugeza n'ubu ntibarigera baronswa igifungurwa cy'ifu y'imyumbati. Bamwe mu banyururu basanzwe harimwo abagwaye indwara zitandukanye bafise ubwoba n'amakinga ko bashobora kwicwa na kigoyi cyangwa iyo nzara igasongera isi. Basaba ubuyobozi bukuru bw'amabohero n'abarongoye ibohero rikuru rya Gitega gukora ibishoboka byose ngo ico gifungurwa cabuze kiboneke abanyururu nabo baronka gahingwe. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone abarongoye ibohero rya Gitega tukimina n'abarongoye ubuyobozi bukuru bw'amabohero kugira batange umuco kuri ubwo bukene bw'ibifungurwa muri iryo bohero.
Arakenuye Vanessa Muhiteka abandikisha amatongo nabo baridogera igisata kijejwe kwandika amatongo titre foncier mu Gifaransa bakavuga ko bashobora kumara amezi atatu barindiriye ko ayo matongo yandikwa bakabura. Ibyo ngo bikaba bituruka ku itunganywa ribi igico gisata kuko igikorwa cyo gushika amatongo ari gikorwa n'umuntu umwe gusa. Inkuru tubaza Trifine Kaniwabo.
Abo banyagihugu bidoga bavuga ko kuronka icangombwa cemeza ko bandikishije itongo bibasaba kurindira igihe kinini. Bavuga ko bibatwara uburyo bwinshi mu kwiyunguruza nk'abava hanze y'igihugu bagasubira inyuma uko baje. Umwe muri bo arigana uko byamugendeye.
Twebwe abantu dufise amaparcele i Burundi dushaka kwandikisha muri titre foncier turacafise ikibazo. Cyo nk'ubu nari maze amezi atatu kuko sanswe ntaba mu Burundi. Mubyo nari nateguye gukorera i Burundi muri ayo mezi atatu kwa gusiga nandikishije ako gaparcele kanje. Urumva ikibazo gihera muri meri ya Bujumbura. Uratwara impapuro zose ziranga iyo parcele ugaca umara ukwezi kurenga utararonka signature ya maire de la ville ku rupapuro rwitwa appartenance. Aho rero twashaka batubarize aho bipfira kubite bagushikira mere de la ville cyane bitembera mere de la ville kuko nushora kurindira signature y'umuntu umwe ukwezi kose n'ivyumvikana ugize muri titre français naho ngo hari ibyo gusubira bagira ngo fya enquête foncière uratwara document bakashaka kugira ngo ugende urindire ikintu cy'ukwezi kugira ngo bagire amatohoza
abandanye avuga ko hanini biva kwitunganywa nabi ry'akazi kuko igikorwa cyo gushika ahitongo riri bikorwa n'umuntu umwe gusa kandi abakozi bose bo muri ico gisata barakoresheje ubumenyi bujanye no gusuzuma amatongo
iyo enquête foncière ikorwa n'umuntu umwe gusa nukuvuga ko mushobora guhurira ku itariki imwe muri nka batanu kandi muri mu mihingo itandukanye none kayeme mwumva uwo muntu umwe azokora ayo matera yose ahantu hatandukanye akabishobora ko mbona amatwi ansumira naragerageje kubaza hirya no hino ivyo bintu ngo bita enquête foncière vyitwe n'abakozi bose bo muri titre foncier niwagerageze borohereze abenegihugu bashireho abantu nk'abandi batanu kugira ngo natwe abenegihugu tworoherwe kuko urabona kuza nafashe itike nkaza kugira ngo nandikishe ku gaparisiri kanje mugabo nkabamaze amezi atatu ndinze ngenda gushika n'uyu munsi n'amantuga muri titre foncier bambwira ngo nta mwanya bafise n'indindire bagiye kuyindi terre mwumva ko bitorosha ubuzima bw'abenegihugu
Radio Inzamba twarondeye Salomon nibigira rongo igisata kijejwe kwandika amatongo kugira ngo agire icyo bivuze ko nitwashoboye kumuronka
Nikubera ikari ngombwa kwambara gafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incancu zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasindikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nago nyine buragabanuka ni naco gituma bigoma biri nkenegwa ko nuwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa
akanaka mu mutewe na Radio Inzamba agateka kawe
turabandanya n'amakuru twabateguriye ibitabo by'inzira bita passeport na dessin passé ngo bigiye gusubira gutangwa mu Burundi mu minsi itatu iri imbere inyuma hafi y'amezi atandatu bitagitangwa ibyo nibihejeje gushikirizwa n'umuyobozi w'igipolisi kijejwe ingenzi PAF Commissaire Maurice Mbonima yabimenyeshe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru inyuma y'umutaga kuri uyu wa mbere akaba yavuze ko abazotangura kuzironswa ari abatanguye kuzisaba kurikira
twabwiye yuko tugiye gukurikiza urutonde rw'uko bagiye barazisaba ni ukuvuga nk'ubu nk'abantu batanguye kuzisaba mu kwezi kw'icumi nuvuga yuko nko mu minsi itatu canke ndetse uzaduheje kuzikora muraza kuraba amashini ingene ariko arazikora zikora kwihuta cane kugira ngo bazironke niho rero tugiye gukora ku buryo mu minsi ya vuba bose baza bazironse turavye urutonde ko bagiye barazisaba twasabye ibitabo byinshi iyo tubigurira turamaze kuronka ibirenga ibihumbi bitanu ku munsi turashobora gukora ipasiporo zirenga igihumbi hari mu minsi yahera twahora dukora hagati y'amajana atatu n'amajana atanu urumva yuko dushobora gukora nyinshi kurusha uko byahora izi mpapuro z'inzira dufise pasiporo y'uno munsi tuzigurira mu gihugu bita Slovenia hanyuma ku buryo budasanzwe kuva muri uko kwezi kw'indwi twarabonye abarundi benshi biyongera basaba impapuro z'inzira ku buryo tari tumenyereye iyo rero umuntu aje gusaba twarazibaha hanyuma rero uko ibyo bari batekanije bica bihera muri ubwo buryo duca rero tugira komande y'izina kubera tubikomanda kure ibyo bihugu bikore izo mpapuro z'inzira niho usanga ibihugu byinshi bigira ayo makomanda iyo rero uvuze komanda ugasanga ibindi bihugu byagutanze usanga abantu baca batonda kure bagenda babikora bivanye n'uko abantu bagiye barabisaba izo komande rero twazigize ihuti kubera twabonye yuko izo zindi ziruko zirahera icyo cyatumye rero kubona ziheze mugabo twazize komande ya pasiporo ibihumbi mirongo itanu urumva yuko atari nkeya kibaza rero yuko mu minsi ya vuba icyo kibazo kitazosubira kuba kuko twarabyiteguriye cyane ngo byaratwigishije
Komiseri wa PAF akaba yaboneyeho kugabisha abakoresha ubusuma mu kwe banyagihugu ngo bashaka kubaronderera ibyo bitabo by'inzira n'ubunyene dukurikire Komiseri Maurice Mbonima
niko twafashe nuko nta muntu numwe yasabye passport ashobora gutuma ubundi kuyitora atari wayitorera. Ni ukuvuga nyine kuyisaba niwe azoza kuyitorera wenyine, kiretse abana bakiri bato bashobora kuzitorerwa n'ababyeyi babo. Twaronye uko bidutera ingorane cyane, abantu barabaye nabi. Umuntu arashaka kuvuga ngo ashobora gutorera passport undi muntu ugasanga hagiyemo ibindi bintu muratwitiwe bivugwa, havugwa ngo ibintu by'amafaranga atangwa, bavuga ngo amafaranga ngo miliyoni miliyoni, bagashika no ku miliyoni zitanu kuri passport. Kwagira dusubire tubabwire kandi mutse kubivuga mubwire abenegihugu ibyo bintu, baca ubwenge basubire kugenda muri abo bantu b'abakomisiyoneri. Abantu b'abakomisiyoneri nuno munsi tumaze iminsi tubafata ngaha bamwe bari mu nda. Turashimira abenegihugu bumva ibyo tuvuze, narabahaye nimero y'iwanje cyo personnel kugira ngo muyivuge. Nubwo turasabye umuntu wese uwo ari we wese munyagihugu yaba yaragize izo ngorane, ndasubira ndabahe inimero bazohora bahamagara kugira ngo badufashe abo bantu tubafate. Turamaze kubafata, turamaze gufata abarenga cumi nk'abatanu, ndazi kwamaze gushika mu mpimba. Mushaka murashaka kugenda muri commissariat general ya police judiciaire, amadosiye yabo ariyo.
Tubandaniriza n'amakuru mu vyerekeye ubutunzi. Abantu barenga ibihumbi bitandatu nibo bamaze gutanga ikori ryo gupangisha amazu. Ibyo nivyo abaserukira ikigo kijejwe gutoza amakori n'amategeko bere bashikirije hari kuri uyu wa mbere, mu gihe bari bagiye kuraba ibibanza vyatunganirijwe mu ntumbero yo kwakira abaje kubamenyekanisha umwimbu mu makori ku mazu canke kuzindi nyubakwa zipangishijwe. Ninge Ndakumana umuvugizi w'ico kigo Ober ahamagarira abandi bataratanga amakori kwitabira ico gikorwa itariki ntarengwa bahawe itarangira. Twumvirize Staninge Ndakumana akari umuvugizi wa Ober.
Ingene twasanze igikorwa kimeze ko abenegihugu abatanga kori bapangishije amazu n'izindi nyubako kuri uno munsi hasigaye iminsi ine gusa, nuko tumaze kuronka abatanga kori bashika ibihumbi bitandatu n'amajana abiri na mirongo icyenda n'icyenda, ni ukuvuga ibice mirongo irindwi na bitatu kwijana ufatiye ku gitigiri cy'abatanga kori bo mu mwaka uheze. Baje kumenyekanisha uwo mwimbu nk'uyu onye aho bari ibihumbi munani n'amajana atandatu na mirongo ibiri na batatu. Ariko rero tuzi neza, musanzwe muzi neza yuko abatanga kori igitigiri cy'abatanga kori bariha ikori ricanke ririya canke itarisi icanke iriya baba ari abantu ico gitigiri kiza kirahindagurika, kuko buri munsi hariho nk'abafata ingingo yo gupangisha iki canke kiriya, abandi bagafata ingingo yo kukivamwo kugira ngo baciberemwo. Urumva igitigiri kirahindagurika. Ariko dufatiye kuri ivyo biharuro, nuko tugeze ku gitigiri ca mirongo irindwi na gatatu kwijana, tukaca duhamagarira abatanga kori nabo bagikwega, novuga ntibirenge canke bagize novuga ayo madeklarasyon bamenyekanishije umwimbo ariko ntibaja kuriha, yuko bobikora mu ntumbero kuneza yabo, kuko inyuma y'itariki ya mirongo itatu na rimwe y'ukwezi kwa gatatu kumenyekanisha umwimbu bizobandanya, ariko uzomenyekanisha wese azoca acibwa amande hisunze amategeko. Iryo genekerezo nyine rya mirongo itatu na rimwe niryo sango novuga ryo kuriha amakori n'amatagisi ajanye n'iyindi myimbu yose nk'uko itegeko ribivuga. Turahamagarira n'abandi batanga kori bose bategereza kumenyekanisha ingene bakoze muri iki gice, novuga nti igice cya gatatu, yuko bobikora muri ico kiringo kugira ngo ntibafate n'ibitegekanijwe mu mategeko kubyerekeye ibihano.
Ingingo yafashwe yo kubuza amapikipiki, amakinga n'amatukutu gushika mu gisagara hagati cya Bujumbura ngo ni ingingo ishobora gukwega amacakubiri mu Barundi. Ibyo byashyikirijwe na Musenyeri Gervazi Banshimiye Ubusa mu nkuka y'imisa yo kuri uyu wa Mungu yariko arashikiriza. Dukurikire Musenyeri Banshimiye Ubusa.
Amatukutu kuwa heru uze kuramezwa
Tuributse ko iyo ngingo ibuza amapikipiki amakinga n'amatukutuku gushika hagati mu gisagara cha Bujumbura yashizwe mu ngiro kwa 21 Ntwarante uno mwaka ikaba yiyamirijwe n'abatari bake. Mu gusozera makuru twabateguriye tubabwira ibyerekeye inkino imigwi itanu kuri itandatu izokina igikombe cy'u Burundi muri basketball iramaze kumenyekana. Ugira gatandatu uzomenyekana inyuma y'urukino ruzohuza Dinamo na Kern mu mpera z'inondwi. Iganwa naryo ryo gusiganwa n'imodokari ryabereye mu kiyaya Cimbo ryaraye ritahukanywe na Valeri Bukera. Ido nido turibaze Beni Axera Kana.
Muri izo nkino zikurondera imigwi itandatu kuri cenda izitabiri higanwa ry'u Burundi bwose muri basketball, Urunani rwatsinze Dinamo ku manota 89 kuri 66. Muzinga yaronse intsinzi ya mbere mu kwirahira Gymkhana ku manota 92 kuri 81. New Star yatsinze Kern amanota 58 kuri 53, nayo Remesha iroroherwa cyane mu gutsinda Mutanga United ku manota 88 kuri 47. Imigwi izokina ico gikombe c'igihugu cose itanu kuri itandatu iramaze kumenyekana. Hakaba hasigaye urukino rumwe rw'ikirarane ruzohuza Dinamo na Kern, umugwi uzotsinda ukaba ari uzocuja muri izo nkino. Iyo migwi rero izitabira iryo higanwa izofatwa mu mugongo n'ikinyobwa biva c'ishirahamwe rihingura ibinyobwa Brarudi ni New Star, Urunani, Remesha, Gymkhana na Rezipo. Muzinga na Mutanga United ntizizokwitaba ihiganwa ry'u Burundi bwose. Muri basketball kandi hari haramutse hakinwa kuri no w'Imana urukino rwa nyuma rw'ihiganwa ry'abakobwa ryatunganijwe na Planet Media mu ntumbero yo guteza imbere basketball mu gisata c'abigeme. Umugwi wa Young Sisters niwo watwaye igikombe utsinze Legazel ku manota 47 kuri 33. Mu mupira w'amaguru naho kuri no wa kabiri i Antalya muri Turkiya, Uburundi buzatana mu mitwe na Liberia mu rukino rwa gicuti mu ntumbero yo kwitegurira inkino zo gukurakura namwo zizotangura mu kwezi kwa gatandatu kugira haboneke imigwi izokina igikombe cya Afrika kizobera muri Cote d'Ivoire mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2023. Mu rukino rwa mbere rwabereye i Manama, Uburundi bwatsinzwe kimwe ku busa n'igihugu cya Bahrain. Isiganwa ry'imodokari naryo ryabereye mu kiyaya Cimbo. Bukera Valeri afatikanije na Ketia Nital nibo bafashe ikibanza cya mbere. Uwa kabiri yabaye Awandini Imtiaz afatikanije na Rukundo Alain. Bose bakaba bakoresha imodokari zo mu bwoko bwa Subaru Impreza. Hari hahiganywe abadereva 10, batandatu bakaba aribo bashoboye gusozera iryo higanwa.
Arakoze Beni Axera Kana n'ingaha duciye dusozerera amakuru twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Jean Marie ndabashinze nabashikirije, ndabifurije amahoro ngaho iwanyu naho butaha.